Iyi mumva ni radio Ijwi ya Amerika. Mirweneza nchuti, muteza matwiju gya Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi kumwe kuri nogenekerezo gya gatanu kwezi n'ukwa kane kwa 2017 muri cya 18 muri kumwe na Jewe Diane na Hazwe ndongo ibiganiro vy'uno mwanya.
Kurundi kaza gomba gufasha abantu numugirane yese ko twivuga numugirane z'Imana duhaye
akwifashanya kuko aratabara abantu bwose twe nko mukomanga ngo arikagira ibintu bibi twabanya gihugu niswe twamwiruka ko yoba ari umwasi wacu yoba ari nk'umwicanye yoba ari nk'uguhaye ishyamba.
Aba ni abanyagihugu muri komune ya Mbuye iri mu ntara ya Murambya basaba ko atawohirahira ngo abakorere kuri Karori Nkurikiye wabo batazira fata kaguru muti kubera iki abakura amenyo mu gifuri ku mafaranga atarenga amajana abiri y'amarundi mu ntwaro ntaco bibatwaye yamara mu gisata c'amagara y'abantu bo baragabisha ivyinshi kuri ino nkuru ni handi hatu hagataho turi kwa gatatu twafitiye n'ikiganiro c'amagara y'abantu uno musi tugaruka kwibazo mwatubajije. Kimbere y'ivyo byose ndabemereye mbanze ndabwire muri make ko abasirikare ba leta ya Sudani umanuko bishe abantu bashika ku 16 kuri no wa mbere ivyo byavuzwe n'abanyagihugu bari hafi igisagara kiri ku rubibe rwa Sudani umanuko na Uganda. Abanyagihugu baharugwa amajana baramaze guhunga izo ntureka. Santo Dominique Icegeya c'umuvugizi w'igisirikare avuga ko abasirikare bica abantu bafata nk'abasuma. Dominique yabwiye Ijwi rya Amerika ejo ko abasirikare batewe bamaze kuronka amakuru avuga ko hari abambuzi bariko bariba kandi ko bishe abanyagihugu. Abajeje intwaro mu seruko bwa Somalia bamenyesha ko bariko bararondera abakozi bane bari mu isekeza ryo gucandaga ingwara y'ubukangwe banyurujwe n'abagwanyi bikekwa ko bahurikiye mu mugwi Al-Shabab. Abo bakozi bompi n'abanyesomalia bikavuga ko banyurujwe ku munsi w'Imana. Colonel Dick Abdi Khalif arongoye igisirikare mu gisagara ca Luk yatangaje ko abakozi b'ishami rya ONU gitamagara y'abantu OMS bakuwe mu mazu yabo aho bari basanzwe baba kandi ko bajanywe mu gisagara chakure cyane imbere yuko abakozi banyuruzwa bari bagabishijwe ko bashobora kwicwa umwanya n'umwanya. Uwo muhari wari wakwiragije amakuru avuga ko izo ncancu zirimo umugira wa sida kandi ko zitera kutabyara, ariko ayo makuru akaba yarabeshuje na OMS ivyatumwe bamwe mu bavyeyi badacandagisha abana babo. Muri make ku mugabane wa Afrika kandi ibazo vya politike biherutse kwibonekeza muri Afrika y'Epfo byaragize ingaruka zikomeye ku buzima bw'igihugu cha Afrika y'Epfo. Ikigo gisanzwe gitanga amanota ku bihugu kuvyerekeye ubutunzi CNP Global cyatangaje ko ihindugwa rya leta ridashigikiwe na bose n'ihimirizwa ry'uko Perezida Jacob Zuma hariyo tanga imihoho riteragiyongera vyamye icize cico gihugu kubijanye n'ubutunzi kimanuka ku rugero ruri hasi cyane. Ico kigo CNP Global cyatangaje ko ingingo zafashwe na Perezida Jacob Zuma zageramiye cyane iterambere ry'ubutunzi bw'igihugu. Kuri no wa kabiri umushikiranganje mushasha Jeju Kigega Malusi Gigaba yahumurije abanyagihugu avuga ko mu kiringo c'uburongozi bwiwe imigambi ya Afrika y'Epfo izobandanya uko yari itunganijwe. Yatangaje ko ubutunzi bubandanya gukomera, ibidandazwa igihugu gishora hanze bibandanya kwiyongera kandi ko inzego zijejwe by'ubutunzi mu gihugu zifashe neza cyane. Radio ya Amerika mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikanira kuri FM 104 n'ibice 3. Bashobora kandi kumva kino kiganiro cyacu cyo kimwe n'ibindi biganiro muce ku rwego kuri internet ariyo wezi 3 akaburungu radio yacu voa.com na ku rwego rwa Facebook adresse yacu ni voa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara mukurikirana kuva kwa mbere gushika kwa gatano.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ngire mwiriwe ikiganiro cacu tugere muri commune ya Mbuye y'intara ya Muramvya hagati mu gihugu c'u Burundi ivugwamwo umugabo azwi ku izina rya Karori Nkurikiye batazira mfata kaguru amaze imyaka 46 akura amenyo mu gifuri abakugwa amenyo barashima uko bakigwa ndetse hariho nabaza kumwitura baturutse mu ntara zitandukanye z'u Burundi co kime no mu gihugu ibihugu bihana imbibe n'u Burundi nk'u Rwanda Tanzania na Congo abajeje ubuvuzi mu ntara ya Muramvya yemeza ko igikorwa akora kitemewe n'amategeko ni mu gihe abajeje intwaro ku ruhande rwabo amadidane ari abajeje intwaro ku ruhande rwabo amadidane ari yose kumutuza ngo vyari yo arika kamara afite abanyagihugu siko gato umunyamakuru wacu Diane Ndonse akora mu ntara ya Muramvya yishikiye aho Karodi batazira afata kugura akorera maze adutegurira iyi nkuru
Karori Nkurikiye ako kazi ko gukura amenyo agakorera ku mutumba wa Buyaga muri komine Mbuye ahasanzwe aba kumuhaniwe imbere y'umuryango w'inzu usohoka nkuja mu kigo yahubatse akantu kameze nk'uburiri bw'imeteri imwe ako ni ku muntu yicarako ariko aramukura maze nawe akamuhagarara inyuma iruhande yiwe haba hari safuriya irimo utwuma akoresha igikorwa nyezina cyo gukurwa iryinyo gitanguye ukugwa arararami ku mutwe awucishije hagati y'amaguru ya Karori agira mukure gutyo nawe akamurenza ukuguru ku bitugu nyene gukurwa akagufata akakwishimikiza kugira ntatembe mu gihe yobabara aha akaba ari naho hapfuye itazirano fata ukuguru cy'uyu Karori Nkurikiye kuko azirira abari karakura Abanyagihugu bayaze n'ijwi rya Amerika ribasanze hano bariko barakugwa amenyo barakenguruka iki gikorwa cy'uyu muntu
nta buri akora nkawe mu bisanzwe nk'iyo iwacu nta muntu hari bafatika icyita cy'umwana nk'uko
umwana wawe wari wagerageje kumukuza handi biranga
abaganga bariho ariko wamenya kura ntibayashobora menshi cye nk'iryo rwanjye nashyize ku baganga bangahe batanu wa gatatu yamwe onje kuri kirinike ariko sinashyize n'uburyo bwo gushikana Wende zanyenga uya haruye iminota.
Nkurundi kazagomba gufasha abantu numugira neze. Ko twivuga numugira neze Imana duhaye.
Akwifashanya kuko aratabara abantu gose. Twe ngo wamukomanga ngo arikagira ibintu bibi. Twabanyagihugu nitwe twamwiruka ko yo bari umwasi wacu. Yo bari nk'umwicanye, yo bari nk'uguhaye ishyamba.
Aba banyagihugu banamukenguruka cyane kuko ata amafaranga basaba. Niyo bayamuhaye ntiyakira yarenga 200. Uyu ni umwe mu banyagihugu avuga ko yaje kubagarukira ko Nari giginyo riri mu ngwara zisaba amafaranga menshi mu kwivuza
kandi niyo ushoboye kugenda kubaganga bashobye kwaka amafaranga udashobora kuronka urabona muri ibi bihe turi mu ngwara ziraturenze cyane turamerewe nabi nisabune turayipfuka no dombere sindo nayivuka turayipfuza mbere wo yaje kwimana ni imana mbere yoba yaradutabaye hamara urumva bakwata 5,000 kuginyo mwumva ufite ingorane ari naho ufite abantu babiri mu nzu
uko kutakira amafaranga harabibaza ko yoba koreshwa nibyo bita imyuka mibi cyangwa ubupfumu Karori wewe asigura ko akorera ku ijambo ry'Imana
cyo gihezwa kirayo mahera nka yabaka ninumva ngiye nk'umusenga padiri akavuga ngo ndaba ubuhoho mbere abivuga neza avuga ngo ndaba sigara nyama horo ndaba haya mahoro yanje ari ni yahindura padiri wenyine akavuga ngo ndaba sigara nyama hera ndaba haya mahera yanje nzoca ndayasaba nanje urumva amahera zoba yaje mugo mwenye padiri ataravuga ndaba sigara nyama amahera nanje nzosaba mahoro nka yo padiri avuga bose abapasiteri bose bavuga ngo amahoro kwa padiri ngo amahoro nanje nzosaba amahoro iki abantu ni imana
Karori Nkurikiye batazira mfata ukuguru atubwira ko yatanguye gukura abana bato akoresheje intoke kugeza hacurisha ibyuma bimeze nk'ibisanzwe bikoreshwa mu buvuzi bwemewe n'amategeko
byavuye nko ku muntu yabagwaje umwana igiye mutoyi hanyuma rero nkacyandari mukubura hari ryo nakuza urutoke mu nyuma rero nkabona ntibikunda cyabure naho byokunda nkabona nukononera umwana haraho warifatiza urutoke idafadika ugasanga uri kujyugwara umwana umujyugwara umujya ku kinyigishi ugasanga uri kuramwononera ariko ukoresheje icumu kijana neza ugacyufata ka kinyo ugacyutera urutereraho
none ubuko mubona mu yakuza ibyuma hari ahantu mwavyize
oya Imana nyine niyo yabinyikije kuko Imana niyo yabivuze ngo izoduha ububasha ngo nitwayizera ngo turambike ibiganza ku bagwaye bakire Imana ariki mpungo vase yuko ndo urambi kivigata kwa guaya menyo wa yabo bakatarapa nda yakuru
na muna asubili ni mwavuge ngo vyase kumu mkuru
oe nhanu mwe vase nhanu uvji mbigwa nhanu komereka bose wiku mabiki andaneza chana mbele ndari mkuye ho atabu karimwe kabirigata tari kwa liri nete kanzu zirika na ningene zigumye
ikigikogwa chukura menyo abandanya gikora no mijoro kukwe vugako harabaza kuyikuza nibashikigwe kumurango bikaba ngombwa ko barara barakugwa ariko naha nta mpungenge ngagira zo gushobora kubagirira nabi nubwiyo nzu yiwe itagira umuyaga nkuba tumenyeshe ko imyaka 46 iheze akora iki gikogwa akamaro afitiye abanyagihugu katumye abajeje intwaro bazazanirwa kubijanye no kumutuza muri ibi bikogwa bitemewe n'amategeko umuhanuzi wabura matari w'intara ya Muramvya ajeje imibano ntawe n'Imana Canesius avuga ko bariko bararaba ingene yokorera mu mavuriro kugira ngo haronkere inyigisho
twaragerageje mu minsi ya mbere kuraba ingene twahagarika ibikorwa byiwe ariko twahuye n'ingorane kuko abanyagihugu nibo baciye baje mu migumoko tuca turaraba rero ngene tugica hirya no hino twari twashatse yuko agiye kwivuriro yoronka ubuhinga bakamugirira ibyo nokwita guhugura bakamwigisha akamenya ubumenyi burengeye kandi naha bikorera hakaba ahantu hashobora kumenyekana umuntu ahagira ingorane bashobora kurengena bamufashe
ariko urongo intara y'ubuvuzi anakere nahayo avuga ko umuntu nk'uyu atakibanza ashobora kuronka mu buvuzi
kambere twe nuko twosaba yuko yo bihagarika ko bitajanye n'igihe cyanone tugezemo aho amavuriro ari hijya no hino uretse ko bifise ingaruka mbi ku magara y'abenegihugu nta kiciza gishobora kuba kiri inyuma y'ibyo bintu rero uwo muntu twebwe dushobora kuvuga ko twamushigikira ahubwo jewe mvuze mu ijambo rimwe ko tumugwanya kuko ntitworonka ukuntu tusigura cyangwa ngo twemeze yuko twigurana duze kwa muganga dushobora kwemeza yuko iby'ubuvuzi bikorwa n'uwari we wese atabyigeje cyangwa afite impamyabushobozi
eka na Karori nkurikiye batazira afata ukuguru ubwiwe avuga ko naho bomwemera atova kumuhaniwe kuko icyo kogwa akibangikanije n'utundi dukogwa two muhira
ari dukoresha bamanyene twugukoresha bakanyongereza kutwo nari mvise abandanya gose kuko andiko ndahakorera birashika mu kandi kanyo gasanga ndiko ndabagara gatoke ndiko ndabagarira akawa ndiko ndaturutsa gatungwa mu mwanya rero babantu nkura amenyo bagabanutse
ariko rero ukumutuza muri iki gikogwa ntivyoroshe Karori yemeza ko nabamwe mu bajeje intwaro hamwe no mu buvuzi bamwitura akabakura amenyo Karori nkurikiye batazira mfata ukuguru usomye mu ikaye yanditsemo abaza kwikuza amenyo biboneka ko yitugwa n'abava mu ntara zitandukanye z'igihugu hamwe no mu bihugu nka Tanzania, Uganda na Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo avuga kandi ko ku munsi akura abantu barenga ijana mu ntara ya Muramvya Diane Ndonse ijwi rya Amerika
urakoze Diane Ndonse kuri iyo nkuru yawe mushobora rero kusubira kuyumviriza kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com imbere yuko tubahabi shasha tubafitiye tubanze tumare inyota y'abakunzi b'ikiganiro iwanyu mu ntara batwandikiye badusaba ko tubasubiramo inkuru ijanye n'ururimi rw'igiha ruvugwa hanini mu ntara zihana imbibe n'igihugu cha Tanzania umunyamakuru wacu Haisa Liliane n'amahoro yishikiye mu ntara ya Cankuzo iri muzigwiriyemo ugo rurimi abaruvuga bakuze bamugira ko rubafasha cyane abana bo yamara bavuze ko ruza kubatobera kuko basanzwe biga indimi zitari nke Haisa Liliane n'amahoro aratangura twumvisha ukugo rurimi ruvugwa
turahemera ibyo dushoboye uce gucana gandi
nanga abana bange batabonye maharagi ntibohunira hene
Nirazima tutubahije cyo bari kugomba kubera ko
gishije abamwumva n'umujyango w'ubakanye bariko bayaga mu rurimi rw'igiha ikirimi kivanze mu kirundi n'igiswahili ahanini kivugwa mu burere buherereye ku mupaka w'u Burundi na Tanzania neza na neza ndabasanze ku mupaka wa Gahumo muri zone Munzenze iri muri komine Mishiha bavuga ko inkomoko z'iki kirimi ari migenderanire ifatiye kuguhana hano ibidandazwa bivuye muri ibi bihugu ko ari bibiri
Tivaheza ngo barye neza
bari yankira hene kujyumushogoro yani tuze kureba
ni siguro batanga yuko kuvugira no kubera benshi muri bo mu myaka yaheze bahungiye mu gihugu cha Tanzania bivuye ku bihe by'intambara Burundi bwaciyemo uyu mukenyezi yamaze imyaka 14 mu gihugu cha Tanzania yigana ingene yamenye igiha
twagumye mu Burundi mugani twaza turatembera tugenda no mu kijiji cha Tanzania twaragira ingorane twaba tugiye nk'ugusuma kugira tunganire ibyo batugaburira tukabaza nk'ibyo baremye ati aha munaguza ngati hama nabo bakacha bakwishyura ati ati kiringi miya gucyo ariko intu rikuragura nyene bakwishura bavuga ntaho baba hanyuma ati koyo koyo re n'ukuvuga mama baracankanya ntaho ndewe ni kuhakana
uku kuba basigaye bavuga igiha ntibiborohereza kuva bagarutse mu Burundi bitewe nuko baca binubwa na cane cane iyo bagiye mu burere igiha kitavugwamwo aba bavuga ingene bama batunga urutoke iyo bagize ico bavuga mu batazi igiha
iyo tutashaka kugira ngo ntibamenye ko twigeze guhunga batumenyera ururimi awe nk'umwana asotoranye n'ubundi akacavuga ngo ndabivuga baba yani ndabivuga baba baba kachavuga wabo sabini ngo yango mwebwe ngo murabaha
yani twebwe twagiye kubuza baratwakiriye akini mukutwakira bavumva yuko ururimi rwamaze kugorama bacagaza ngo murabarundi nyende canke ati turabarundi kubera twajabutse umupaka tukabana n'abanyamahanga nico gituma ururimi rwagiye rwatera none hanini twashira imbere yani kugamba igiha no kugamba igiswahili gasa na byose turaterateranya n'ikirundi kimwe kimwe nico gituma baca bashira imbere kuduhinyura mugabo udasa turahaye turagorora twa turavuga ikirundi mugakaraca mu kumosora gako kuvuga igiha canke iswahili
hambavu yaba bakuze n'abana birabagora hageze kuja mwishu na cane cane mu cigwa c'ikirundi ani mu gihe iyi mvugo y'igiha yabo itandukanye no kwindinganizo y'ivyigwa itegekanijwe mu bitabo by'ikirundi bigiramwo Ejide ndayishimiye n'umunyeshuri wo mu mwaka wa kane na Oscar tuyishime wo mu wa gatanu bavuga ingene bama bayobewe mu cigwa c'ikirundi
nabigisha nabo nyene baraje batubwira ikirundi nyene cyakore cyo mu gitabo katunane ugasaga nyene ni cyo rutsanzwe tuzi mugatwe to kivugo kundi kugundi ugasaga sikirundi
Musanze ari nk'ikirundi cyinshi nyine bavuga ntarwe n'icyo kimenye icyaricyo. Kuya iko twese imenyerenye ni gihacho ngaho hakurya. Ndiho ndavuga za niho ndavaga mu giswahili nivugira ni giha ehe ndi minyuka za niho ndavanga taranye ibintu ugasanga bagwaye nk'umugani nawo kacho sanga birakunani. Vanye no kumwe no vuga ni nyandiko wandika nyuka cyo sanga yandikiye igihe kandi wabitoye ugasanga bakwimye amanota.
Kubwivyo abavyi baragerageza ko amabibutsa abana babo kwitaho kuvuga ikirundi neza na cane cane iyo bari mu ishure. Uyu muvyeyi yavuga ingena afasha abana bi we mu kugorora imvugo yabo y'ikirundi
ahanini abana biwacu kubera bazi ururimi bavukiyemo rw'igiha turagerageza tukabigisha ikirundi kugira ngo abandi bana ntibabinube tugumanye ne tusubiramwo tuvuga ati ze muravuga neza ikirundi ubu turi mu gihugu cy'amavukiro ntitukiri hahandi ati nk'ukuramutse mwigisha mu muramutsa mu kirundi atakumuramutsa mu gitanzania
kubona aba bana batazi ikirundi neza naho ari abarundi ngo nta gitangaje kirimwo narijya benshi mu baba mu turere twegereye umupaka ariko bavuga ko bwo urongoye zone mu nzeze ndarugumiye gusayini asaba abavyeyi n'abarezi gushira ingufu hamwe mu gufasha aba bana kumenya ikirundi neza
aha twebwe turi ku mupaka gusa tuvuga indimi nyinshi haravuga icyo bita igiha cyangwa igihangaza cyangwa ikirundi cyangwa igiswahili ariko abigisha baraheza bakabigorora bukebuke bikajya ku murongo turabivugana n'abizi ko bafata uko babasanze abana uko bavuga hama bigisha uko nyine nabo barabizi vrema nawe uva ngora bakarira gose kubijyana no kubigisha
no ku ishuri rito yajya amasango riri ku kilometero kimwe y'urubibe rw'igihugu cya Tanzania abarezi baho baremeza ko umwimbo mu ishuri udashemeye kuri abo bana ariko bagerageza gufasha aba baregwa kugira ntibadebukirwe n'ivyigwa
no kuvuga umwigisha ingwane gusa tugira nabana ati batatu nk'umu wa mbere mu wa kabiri mu wa tatatu niba kubakura bagenda bahindura kubera usanga yabigishije mu wa mbere
uru rurimi rw'igiha rukunzwe gukoreshwa mu ntara z'u Burundi zegereye akarere k'Ibuha mu gihugu cya Tanzania izo nazo ni bice bya Cankuzo Ruyigi Rutana na Makamba mu buseruko bw'u Burundi Kaisa Lilian Inamahoro ijwi rya Amerika
Amerika twabandanya n'ikiganiro iwanyu mu ntara nkuko rero twari twabasezeraniye ku munsi wa gatatu no munsi turasubira tubishure utubazo dutandukanye twagiye tudahejeje kwishura kubijanye n'ibibazo mwari mufise ku magara yanyu mu kwezi kwa gatatu mwashoboye kudushikiriza twasubiye kwikora kuri muganga Pini Birantije asanzwe ari umuganga w'abana arangurira imirimo yiwe mu bitaro by'abasirikare biri mu Kamenge byitwa Hôpital Militaire muganga Pini Birantije turi kumwe ku murongo wa telefone mwako ze gusubira kuduhakana kanya
Yego murakoze
Aho twatandukanye twariko turavugana ahanini kuvyerekeye ingene abavyeyi bashobora gufasha abana babo mu gihe bagwaye ingwara zo gucibwamwo musubira kuducira ku masonga muri make ingene abavyeyi bo kwitwara.
Indwara yo gucibwamo ni indwara ikunda gufata cyane cyane abana bose, ariko irakunda gukarira na cyane cyane abana bakiri batonya bajya twovuga abantu risoma rurimi rw'Ifaransa. Hanyuma rero ingene umubyeyi ashobora kwigenza mu gihe afise umwana acibwamo, icambere yotangura gukora ni uko yo kwihuta cyane kumuha amazi kuko ashobora kugira umwumira. Ikindi naco yoca yihutira gukora ni ukumutwara kwa muganga. Hariho hose mu gihugu ibyunyunyu dushobora guha umwana igihe acibwamo kugira ngo ntagire umwumira, bimwe mu Gifaransa avamo ni dehydratation.
Ariko mwarabwiye abatwumviriza yuko ayo mazi arinda ko ari amazi asanzwe atavyumunyu n'isukari.
Ego ibyo by'umunyu n'isukari ni ibintu bahora bakoresha kera, ariko ubu dushahimiriza ababyeyi bafite abana bacibwamo yuko bategeza kubaha ibyo by'unyunyu kuko nibyo bipimye neza.
Ego muganga, twibutse yuko bino bibazo turiko turagaruka ko ahanini ari ibibazo twabajijwe n'abanyagihugu bo mu ntara ya Cankuzo, kuko ngo iyo ngwara yo gucibwamo iri muzibasongera abana cyane, ngo umubyeyi none arashobora kwikora ku maberebere yiwe kugira ngo ahagarike uko gucibwamo k'umwana.
Amaberebere isanzwe umwana iyo asanzwe ariko aracibwamo umubyeyi abandanya amwonsa. Uko dusubiye inyuma gatonya, amaberebere ni nka vaccine kuko amaberebere keretse yuko harimo imfungurwa, harimo ibintu bishobora gutuma umwana akingirwa. Ni ukuvuga rero umubyeyi ategeza kubandanya yonsa umwana naho ariko aracibwamo,
agafungura uduki dushobora gusanga hagati mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo dushobore guca muri ayo maberebere hama tworohereza umwana.
Sanze hagati mu gihugu barabona mu Burundi haramera, harimo imfungurwa insanganyangaburo, harimo ntanganguvu, harimo na ndema mubiri, hari ibitoki, hari ibiraya, hari imboga, hari ivyamwa. Mu gihugu cy'u Burundi imvurirwa neza, imfungurwa zihari, umubyeyi ashobora gufungura kandi itunganijwe neza.
Bego muganga, tukiri ku bibazo byabajijwe n'abanyagihugu bo mu ntara ya Cankuzo kandi tukivuga ibyo byo konsa umwana, hari abavyeyi bifuje kumenya amabere yabo akarigwa hanini ngo n'ingwara izayi, kuko hariho ngo abashoboye kubona yuko bimwe mu bituma uko gushibwamo kw'abana harimo n'ingwara baba bafite mu mabere, ariko ntibashoboye no gutahura neza izarizo.
Musanze hariho ibintu bita ngo nibere mu Burundi, ariko ibyo bintu bita ngo nibere ahanini n'ibintu bivugwa mu ibarabara kwa muganga tutemera. Kubera umwana baravuga ngo aracibwamo ngo kubera ibere, ibintu by'ibere nako n'ibihuha ababyeyi baza barakura hirya no hino baza barahanahana ngo nuko ngo umubyeyi ngo yagwaye ibere ngo nizo byamutumye acibwamo, ariko si ibyo. Igituma ahanini umwana hajya acibwamo imicafu aba yafunguye, imicafu ishobora kuba iri mu bifungwa bari karafungura, naye ahandi ibere ry'umufasoni ni ryiza cyane, nta ngorane rimwe rishobora gutera umwana aryonse mu gihe mu bisanzwe mama we atagwaye. Mugari iki gihe mama we wagwaye nicyo yashobora gutuma umwana agwara, ariko ibere ritagwaye nta ngorane nimwe zishobora gutuma umwana acibwamo.
Ego nibutse abumvize ijwi rya Amerika kundi kumwe na muganga Pini Birantije, asanzwe ari muganga w'abana akarangurira imirimo yiwe kuri Hopital Militaire bitaro by'abasirikare biri mu Kamenge. Turiko twishura ku bibazo bitandukanye twagiye turabazwa n'abakunzi bacu bari hagati mu gihugu na cane cane abimwaro. Tugarutse ku kibazo c'ukungene umuvyeyi n'umwana bafatana mu vyo konsa, ni gute ngo umuvyeyi akorere isuku amabere yiwe?
Ego ivyo ni ikintu rero ngombwa kuko amabere ni umubiri nawe uracafura. Imbere y'uko umubyeyi yonsa ategerezwa koza ibere ryiwe neza, akaboneka ko ari ibere risukuye,
akaryogesha agasabune gamuganga canke utuzi gusa
aryogesha amazi y'akaziyazi.
Nta gasabune arinda
arashira
ego
aho bishoboka agasabune naho ugashirako ni bisanzwe nta ngorane. Ariko rero haraho bidakenerwa kuko ubanza gushaka ku gasabune ukaryoza neza iryo bere n'amazi y'akaziyazi, hanyuma uhejeje ukariha umwana akonka. Ingorane yo zikunda kuba ni hariho ababyeyi baheza konsa abana ntaritegure ngo asubire kuryoza agaca aribika uko nyene. Iryo rero yashobora gushikirwa na twa tugwara tumwe na tuba twa dukobe, aho ritangura kuzarira genyera rero rigaca rijamwe imicafu imigeranye umwana aryonse agaca agwara. Ibere uraryoza mbere yuko uriho umwana ahejeje konka, ugaca uryoza neza hanyuma agaca rishira mu ifutiye ifata ibere kandi karifata neza nirishobore kuzarira tambagira kuko ibere iyo riko ritambagira itagumye neza riragira utuntu tudukomere hanyuma rero hagaca bituma imigera yinjiramo
umuvyeyi nawe wo hagati mu gihugu nkumbure adashora kuronka utwo dufumbatira amabere vyoroshe naho bigenda gute
ico kibazo kiragoye sima sura kucishura
yo mpa gushyamwa gatira gusa
yo shora kubyoza imbere y'umwosa hanyuma rero akajyoza ahegeye kumwoba
nuko muganga kino kiganiro kandi hambavu y'abari mu ntara twa kandi akajyoka abantu bahungiye mu bihugu bibanye hariho nk'umunywanyi wacu ari mu ikambi ya Rusenda iri muri Kongo we wakabazo kiwe uko yakabajije yavuze ati umwana wanje afatwa n'ikintu kimeze nk'umusonga kuva kiri muto uyu mwana we ngo afite imyaka 20 ngo gifatira mu maguru mu nyuma kikimukira mu kwaha hamagaca vyimba maguru yiyi ngo ashaka kumenya nimba vyo bari uburozi canke ari ngwa risanzwe ivugwa igakira kuko ngo bimaze igihe kinini zyamutanguye ari umwana muto
iyo ntabwo ari ingwara y'uburozi ari ingwara abana bavuka bafite na cyane cyane ikaba irangwa n'ibimenyetso by'ububabare ubabare ushika ku maguru ubabare ugashika ku maboko ubabare bukaza ahantu hose hari amagufa akagira ububabare bumwe budasanzwe hanyuma rero ikindi nacyo kiranga arabyimba ibikonzo akongera akabyimba n'ibirenge hanyuma agahishira
yitwa gutyo ngwara
rero yo kubwira ukamengo akongera akayagayaga nibaza yuko ibyo bintu atari uburozi ahubwo iyo yo kwegera abaganga bakamurabira yuko uyo muntu yo batagwaye yangare gukama amaraso imwe bita drepanocytose kuko niyo ifite ibyo bimenyetso byo kubabara amaguru cyangwa nyuma akongera akabyimba
ni ingwara ivugwa igakira rero y'umuntu yituye muganga kuko urumva ngo uwo mwana we yayifashe akiri muto akabageze ku myaka 20 ubwo ntihagira igihe umuvyaka kibaza ati mbega no wanararengeje ikiringo ntegeza kwitura ko muganga canke bimeze gute
mu majyaruguru ya Kenya hari ingwara nyinshi nubwo nsenda bivuga uko zituma umuntu ababara amagufa akabyimba nibaza ko igikuru uyo muvyeyi yo kwegera umuganga akamwiganira neza akamutoma ibipimo hanyuma akamuvura abona neza iyo ngwara
nuko ikiganiro kiracari iwanyu mu ntara akabazo kanyuma nikaja nk'ivyabana hambavu yo kwa muganga w'abana mwara nonose n'ubundi buganga bundi butandukanye nakabazo twabajije n'umunyeshure ari muri kaminuza y'u Burundi avuga ati ngo indwara yitwa caillot de sang uyigwaye abimenya gute iyo ngwara ni nyabaki mu kirundi umuntu ageranije kuyimenya neza
amaraso aravura akavurira mu mitsi ikintu kiranga nuko ubwa mbere umugwaye ayigwaye ahantu haba hari kuvurira na ry'amaraso harababa ikunda cyane cyane gukarira ku maguru hakarungurira kurungurira nuvuga hagomba guhishira hanyuma hakayagayaga akumva ububabare budasanzwe cyane cyane ifata ngaha mu gihinda cy'ukuguru bavuga ngo ni muri mole inyuma y'umurundi niko twabivuga hanyuma rero akagira ububabare igitera cyane cyane iyo ndwara ya kayudofa hariho usanga umuntu yararyamye igihe kirekire akamara umwanya ari mu bitaro aho kabuyerega akubera amaraso agatembera neza akagacakaza hariho nabo ushobora gusanga barabazwe tuma ako kabuye gacakaza mu maraso ibyo rero nibyo cyane cyane bituma ako kabuye kaza indwara ihagaze na cyane cyane kwivura na ry'amaraso
none ga muganga ni indwara iyo uyitebeje nayo ishobora guhitana abantu canke muri ibanira gushika umusonga
iyo ndwara rero ni indwara twokwita mu ndwara zihutirwa cyane kuvugwa kuvuga zina ry'amahirijanse ni kuvuga umuntu abona ibyo bimenyetso byo kubyimba nyamukuru yo kwihutira ko no kuraba muganga kuko iyo itavuwe haraho ikitembera ikaja mu mahaha hanyuma rero akabuye kakaguma gatembera agashobora kugira ngo bimuvaho ni accident vascular cerebral akagira na paralysis no gupfa agashobora no gupfa
none ga muganga tumwe mutwo umuntu yokora kugira ngo anayirinde n'inkuduki kuko numvumenga harimo n'ibintu byo kwirinda kwicara byo kwirinda kujya mu mwanya muremure hari ico umuntu yokora kugira ngo yirinde yuko arinda arayigwara
biragoye kuvuga ngo uko niyo kwirinda cyane cyane so abantu bamenya nuko nk'iyo umugwayi ari mu bitaro yabazwe ategerezwa gutembera hakiri kare bigisho ko kamari gihe kinini nya agwaye n'ahandi bintu byo kuyirinda biragoye nibaza ko bidashoboka
murakoze cyane gose muganga pinyi birantije kuri kano kanya muhayije urya Amerika twibutse ko murangura imirimo yanyu mu bitaro by'abasirikare biri mu Kamenge hôpital militaire kandi mukaba muvura abana
yego murakoze
Ijwi ry'Amerika ni longa harero duce dusozerera ikiganiro cacu iwanyu mu ntara cuno munsi makoze mwe mwatwumviriza yakoze Innocent Kimenyi na ingenieur bari kumwe muhinga w'ivyuma Diane Nahazwe tuzosubira ejo nkaho twatanguriye bimwe mu vyo ndabararikiye ni ibinugwa nugwa ku mbuga ngurukana bumenyi ejo tuzogaruka kuri video iri kwiracana cana ko yerekana imbonera kure no rwaruka rwegamiye umugambwe uri ku butegetsi aho ruririmba ruvuga ko rugiye gutera inda abakeba gutyo bakagwiza imbonera kure makuru yacu imbere muraza kumva ingene umugambwe waturukamwo wabiteye ivyatsi.